Ngiyi nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Ndabara mukije bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe uni wa mwanya wa makuru mu Kirundi mugira mushikizwa na Je Desire Hatungimana kuri micro muhinga bw'ivyuma ari Theodomire Manirambo na mudukundire rero tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri uno wa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye umubonano abarongo y'imenyesha makuru aho baganiriye ku ruhara rw'abamenyesha makuru. Evariste Ndayishimiye aremeza ko abamenyesha makuru iyo bakoze neza bashobora gutuma igihugu gitera imbere. Yanasavye ko abarongo y'imenyesha makuru vyugawe canke vyafatiwe ibihano n'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera uko ibimenyesha makuru bikora buganira kugira ibyo bihano bihave. Muruna ni igwa menyesha makuru IBJ Alexandre Niyungeko arurongoye arashima iyo ntambwe kuganira agasaba ko imvugo iyo jana n'ingiro ariko hakaba nibindi vyokogwa nko gukura mitahe kwa menyesha makuru bayifise. Ikiganda mu ntara ya Muramvya ibipimo vya coronavirus birerekana ko hari abantu benshi banduye ariko abantu baho bakagumana madidane ko ariho abadapimwa kandi biboneka ko bafise ibimenyetso. Na yingingo za leta zo kwambara agafukamunwa ku bagendesha imodokari nabo batwaye ntibiriko birubahirizwa mu ntara ya Rumonge no muri ntara ya Muyinga. Abantu bakibaza igituma igipolisi kidashira mu ngiro ingingo ziba zafashwe na leta. Nongeye kubaha ikaze mukanyisase Idonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba ikigo sense kigenzura ibimenyesha makuru n'ingene amakungu n'ingene amakuru atangwa mu Burundi kuja hamwe mu maguru masha n'abarongoye ibimenyesha makuru vyahagaritswe n'ivyafatiwe ibihano kugira hatogwe inyishu kubitumvikanwa ko ku nyungu y'igihugu. Umukuru w'igihugu mu nama yagiranye n'abarongoye ibimenyesha makuru kuri uyu wa kane akaba yemeje ko ibimenyesha makuru bifise uruhara mu iterambere ry'igihugu. N'inkuru tubaza Edi Claude Nini Nahaswe.
Kucivugo jamais sans les médias umukuru w'igihugu igihe yabonana n'abarongoye imenyesha makuru yasabye amenyesha makuru guterera mu bikorwa biteza imbere igihugu biciye mu makuru n'ibiganiro bashikiriza bagaherekeza kandi leta mu migambi y'iterambere no gutsimbataza intwaro rusangi. Kuba Evariste Ndayishimiye uruhara rw'amenyesha makuru ni ntangere mu iterambere ry'igihugu.
Nashimye cyane tukivugo kese numva ingene twobye tutagira ama information tumengere igihugu kipanze tumenye hagwaye n'hatagwaye twokora iki vuga turi kumwe umwe wese akora icyateje mwebwe mwihaye initiative yo kubamenyesha amakuru bikore nyine kugira ngo igihugu gitonde neza. Noneza gitonde neza ubwira komanda w'igihugu n'izo nzego z'igihugu ubu rero duhinduke twese tube abakozi.
Mu gihe bizwi ko hari amaradiyo yafatiwe ibihano ayanda kugagwa nasubira gusamirana ku butaka bw'u Burundi, Evariste Ndayishimiye yategetse ko ikigo sense gicunge ingene imenyesha makuru bikora n'ingene amakuru atangwa kuja hamwe zihuta n'abarongo imenyesha makuru biri mu bihano kugira haboneke inyishu.
Icyo ndabwiye cyose ndabemereye ni uko n'amakati twageze mu kahise tuteza kurondera ingene atorega umuti. Hari imenyesha makuru yafatiwe ingingo ndakubwire sense camuca hamwe n'icara nicarane murangire gutorera umuti tubiheze twese tuje gukwitaga kara kahise ahantu kwicana twicanye none twiyice tugaya kahise kacu ibyo twaradukora bibi bafate ibyo binyamakuru twicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha makuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye vyabishikirije mu gihe amenyesha makuru barenga ijana bakorera mu buhungiro mu bihugu bitandukanye kuva mu 2015 kuva hasambuwe kandi agaturirwa amwe mu maradiyo yigenga mu Burundi.
Arakoze Edi Claude Nini Nahazwe ngo ni icizere ku bimenyesha makuru vyafatiwe ibihano ko bigiye guteza urirwa. Akubwa Alexandre Niyungeko arongoye IBJ abona ko naho iryo jambo ari ryiza hari byinshi bigikenewe gukogwa nkibijanye n'agateka kazi na muntu no gukura imitahe kwa bamenyesha makuru n'abanyapolitiki hamwe n'abo mashira hamwe yigenga kandi ubiranagoye kwizera ko imvugo ishobora kuzoja mu ngiro
majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ni meza ni byiza koko ko ibyo bibazo byotorega umuti ibibazo by'imenyesha makuru ariko kandi umuntu agira ati bitoba ibyo mu majambo gusa kuko hari n'ibindi bijyanye n'ibyo by'ugagwa by'imenyesha makuru hari imitahe idafashe yatanzwe kuri bamwe mu barongoye ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru iyo mitahe nayo igiye guhagarikwa kugira ngo koko abantu bakore umwuga wabo atawandya wangura ibyo ni kibazo umuntu yo kwibaza ikindi naco nuko ibimenyesha makuru canke umenyesha makuru hari kugira ngo bashobore gukora hari byinshi biterezwa kuba bihari kuko nta mwuga wo kumenyesha makuru wokorwa mu bwisanzure mu gihe ibindi bisata byose navyo yafise uburenganzira cyane cyane tukagaruka ko mbega twibaza tuti mbega amashyira hamwe nayo adaharanira inyungu za politiki yafunzwe yugawe nayo agiye gufungurwa mbega ubwigenge muri politiki abanyepolitiki baburabuzwa nabo bigiye guhagarara kuko umwuga wo kumenyesha makuru nibaza yuko uha ijambo abo bantu bose no munsi twovuga rero ko atamumenyesha makuru mu Burundi agiye kuzoburabuzwa kubera yahaye ijambo uchankuriya twogira ko umumenyesha makuru canke kimenyesha makuru gifise uburenganzira bwo kuzovuga nivyo ibigenda ariko nibitagenda neza mu gihugu atawarya wangura ivyo rero nimba ruko biri nogira nti byo bari byiza cyane gose umuntu yo bikenguruka ariko jewe nogira nti nditoma nzovyemera ndabibonye
urera akabari Alexandre niyunge ko arongoye igogo gw'abamenyesha makuru ibeshi
Ivyo kwitonderwa mu bibanza vy'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus. Banye n'ivyo bibanza, amazu, ibibuga, ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza, aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza. Gushira muri ivyo bibanza amazi n'isabune n'ivyo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe. Gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza. Gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo. Abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza no kujya baripimisha umugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru rero kuri radio Inzamba agateka ka warabandanya ubona tutandukire igisata camagara y'abantu abantu 24 nibo bari bamaze gutoga umugera w'ikiza ca COVID-19 kushika kuri wa gatatu muri komine Kiganda mu ntara ya Mwaro ni mu gikorwa cyo gupima abanyagihugu catangwe kuwa mbere w'iyindwi abanyagihugu bo muri iyo komine bakavuga ko batekewe n'ubwoba kuko hari abadapimwa kubera ibura ry'ibikoresho umviriza umwe muri abo abanyagihugu aratubwira uko bimeze akaba yahinduwe ijwi kumvoza umutekano wiwe
batangwe gupima Kiganda guhera ku wa mbere baca baragerageza ngo bahere ku mutumba warenga ku munsi wa mbere baratora abantu 8 ku wa kabiri babaye 9 ejo naho babaye 2 ni ukuvuga situasiyo uno munsi nayo ntitwayimenye Kibabaje rero ni uko twese tugerageje kuraba abo bantu bayitoye dusanga ari abo twamana ejo hoho harabayemwo n'umugegiteri uvuga nk'uburumva hari abo byakorana n'abo yigisha umva n'ingorane iyindi ngorane nayo turaze n'ibikoresho n'ibiki n'iyo ugiye utazanye ivyemeza vy'uko hari uwayitowe mwari kumwe cyangwa ngo barabe n'ubushuhe basange burarenze rikunda kuko ni besi ikoresha bibiki batuma bake bashoboka urumva uragira amakenga ukagenda ntupimwe bakapima bake hari naho cyumva ngo ibikoresho biraheze mugaca musubira inyuma no twese ubudasi ubwoba bwisi ukuntu ububare bwira amasoko ibisa byose byuguruye n'ubundi turacyafite ingorane
turacane mu gisata cy'amagara y'abantu inyuma y'indwi zibiri hafashwe ingingo yo gutegeka abunguruza abantu canke abiyunguruza bakoresheje uburyo rusangi iyo ngingo nticyubahirijwe bikwiye mu ntara za Rumonge na Muyinga mu ntara ya Muyinga ku bituro bitandukanye n'abadufise batwambara nabi nayo mu Rumonge bamwe bakavuga ko utwo dufukamunwa tubabuza no guhemba ido nido na Jean Baptiste Bireha
Mkuu w'intara ya Rumonge abiyunguruza nta nguvu bagishiramwo mu kwambara agafukamunwa cyo kimwe n'abunguruza abandi haba mu modokari nini mu mapiki canke mu makinga abo mu modokari bacungana n'ahari abapolisi nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga abiyunguruza ku mapikipiki canke ku makinga umengo iyo ngingo ntikibaho ivyo biri uko mu gihe umukwabo w'igipolisi wabaye iminsi ibiri itarenga ayo makuru ava aho mu Rumonge akavuga ko benshi bahevye kwambara udufukamunwa ngo kuko tubamirira nabi bagasaba ko leta yotanga emewe n'ubushiranganji bw'amagara y'abantu atangurane bushobora kubatera ku magara yabo aho mu ntara ya Rumonge abinjira mu mabiro atandukanye adufukamunwa baba bambaye nayo ibijanye no gukaraba byovyo bisigaye ari umugani ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga naho ku bituro bitandukanye biragaragara ko abiyunguruza mu miduga rusangi batubahiriza iyo ngingo yo kwambara agafukamunwa ku ngenzi ziyunguruza mu miduga mito ku modokari 10 zarengana nk'uko twavyiboneye abantu batatu gusa nibo wasanga bambaye agafukamunwa neza abandi nabo batandatu bari badufise ariko batwambaye nabi ingenzi ziyunguruza ni modokari nini amabisi zicambara agafukamunwa nayo abunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki iyo ngingo nayo bacubahiriza reka nico kimwe n'ingenzi zinjira mu modokari zitegerezwa kubanza gukaraba ibyo navyo umuntu abyo bagikora nk'uko twabiboneye ku bituro bitandukanye biri ngaho imuyinga
arakoze rero Jean Baptiste Bireha nino ngaha duce dusozerera ano makuru reka shimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya shimire kandi Theodomire Manirambona ari mu muhinga bw'ivyuma Desire Tungimana yabashikirije ndabashimiye mege mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza Imana ibane namwe.